Ibikorwa by'ibanze by'iyo nama byatangujwe kuri uyu wa mbere n'ihuriro rigira 17 hamwe n'ihayanishwa gurisha hagati y'abagwiza tunga n'abadandaza ndengambibe bava mu bihugu 21 bigize uwo muryango. Amakuru umukunzi w'ijwi ry'Amerika yakuye mu mugwi uri kutunganya ibikorwa avuga ko abagwiza tunga barenga 108 aribo bitavye iryo hayanishwa. Ku ruhande rw'abarundi abadandaza ndengambibe barashima kubona iyo nama yakiriwe n'u Burundi ariko baridoga kw'inzitizi zikiri nyinshi iyo bashoye ibidandazwa byabo mu bihugu by'uyu muryango wa Komesa. Abakunzi b'ijwi ry'Amerika habari ku mupaka w'u Burundi na Congo biyumviye ibi bivugwa n'abadandaza. Abo badandaza bavuganye nabo n'abajabukana muri Congo mu turere twa Murongwe, Uvira, Runingu, Sange, Kamanyora, Kavimvira na Karamabenge. Ibidandazwa by'amazi, imitobe itandukanye, ifi, isima, ibyuma byo kubaka n'impuzu. Iyo bajanye ibyo bicuruzwa byabo niboroherezwa.
Muri Kongo afise nk'akantu k'ubushefu gatoya ategezwa kuguhagarika kandi aguhagaritse amahera utegeza kuyatanga. Kira muntu wese yadukije ategezwa kuguhagarika. Urumva ntibyoroshe ugasanga nyine ya nyungu nari kunguka ugasangira agabanutse. Uratanga amahera menshi gose. Kira muntu wese azayigira umushefu. Urashaka no guhura n'umuntu akaca kuhagarika ibidandazwa ngo zana amahera kandi utayamuhaye wirwa ngaha.
Nta matike baduha.
Ntacho bakubwira kubira gusa duha ayo mafaranga gusa kandi nta rupapuro bagwagwemeza.
Mu ihuriro ry'abadandaza b'u Burundi CFCIB bavuga ko bashima cyane ugukorana hagati y'ibihugu by'uyu muryango wa Komesa. No mu gihe ibibazo bibonetse ku ruhande urucanke ruriya hariho uburyo bwashizweho bavuganiramwo ikibazo kibonekeje kigatora inyishu. Umushingamateka Olivier Suguru arongoye ihuriro ry'abadandaza b'u Burundi CFCIB kuri izo ngorane z'abadandaza b'abarundi ikinica abasaba.
Igihe ibibazo nk'ibyo bishitse nuko abadandaza bitumenye shakiri kare bakamenyesha ihuriro ry'abagwiza tunga CFCIB kuko tusanga dufitaniye amasezerano hagati ya Chambre de Commerce ya Congo FEC na Chambre de Commerce y'u Burundi CFCIB kugira ngo umudandaza agize ikibazo mu gihugu kinaka muri ibihugu byacu kuri bibiri dushobore gufashanya n'abarundi bagize ikibazo rero kuri kote ya Congo. Nuko bitumenyesha hakiri kare tubasha duhamagara bagenzi bacu kuko dusanga dufitaniye amasezerano amatugaheza namwe nyine bakabatunganiriza.
Umwe muri abo badandaza n'umugabo agendana ubumuga yari mu gatumba ku rugarika. Urudandazwa ndengambibe arumazemo hafi imyaka 2 byamukuye gusegerereza kandi bimutungiye umuryango. Hamwe na mugenzi we w'umufasoni bose batashimye ku myirondoro yabimenyekana basaba ko bakuru b'ibihugu bagiye gukorana mu nama yo kuwa kane bovugana ibyo bibazo bagira mu nzira bigatora umuti ubutagisubira inyuma.
Inzira ntiyoroshe dusaba ko abakuru b'ibihugu bagiye kuvugana bo kwicara bakayaga kugira ngo abo bantu batuburabuza nabo bareke kutuburabuza hanyuma dukore twidegembya. Iyo turiko turagenda umuntu avuga ati ahantu mbega ntaca gute naho ntitugenda umutima udatekanye.
Nkatwe badandaza bato bato twosaba ko n'ukuri nka kote ya Congo mu Burundi byofuma kote ya Congo kuhugabanuka ibintu byo kuza barasaba amafaranga
bakavugana bakaza baratworohereza.
Mu bushikiranganje bw'ubudandaji amahinguriro n'ingenzi mu Burundi Chantal Nejimbera Burongo yarahumuriza abo badandaza ndengambibe ku muti w'ibyo bibazo uzoboneka kuri uyu wa 30 gitugutu ku mupaka u Burundi buhana na Congo.
Regime commercial simplifié irakora hagati y'ibihugu biri muri komeza ndetse hano mu Burundi tukazoyitanguza ku itariki 30 ukwezi kw'icumi uno mwaka nyene ku mupaka wo mu Gatumba hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokrasi ya Kongo. Ubu abakora urudandazwa njabukambibe tarenze amafaranga 200,000 z'amadolari ku munsi bazoheza boroherwe kuko bazogira ama declaration bakoresheje iyo procedure ibafasha gutamara umwanya munini no gushobora kujabukana ibidandazwa byabo byoroshye.
Igihe umunyamabanga mukuru wa Komesa Chiresh Kapopwe yariko yugurura iryo huriro yahumurije abadandaza.
Komesa Secretariat is working closely with CBC.
Ubunyamabanga bw'umuryango Komesa buri ko burakorana cyane n'ihuriro ry'abacuruza n'abagwiza tunga w'uwo muryango CBC kugira ngo hatezwe imbere ukwishira n'ukwizana kw'abantu no guhanahana ibidandazwa mu karere ka Komesa biciye mu korohereza abadandaza mu karere. Dutegerezwa gukuraho intambamyi. Aha rero ndahashimike ko ntidushobora kubandanya tuvuga ibijanye no kwinjira mu karere mu gihe ibyo kwishira no kwizana bikitugoye cyane. Raporo y'ubudandaje yo mu mwaka w'2023 y'umujyango wa Komesa yerekana ko uwo mujyango wose ugizwe n'abantu imiliyoni 640 hamwe n'urugero rw'ubutunzi herungana n'imiliyaridi 194. Mu bidandaza bihanahanwa mu mijyango ya Komesa, EAC na SADC, ibice birenga 70% byabyo bica mu mujyango wa Komesa. Iyo raporo igaragaza ku Burundi bushorera muri uyo mujyango ibidandazi wabifise agaciro k'imiliyoni 45 z'amadolari bugasumira mu masoko mpuzamakungu y'uwo mujyango ibidandazi bifise agaciro k'imiliyoni 180 z'amadolari. Umujyango w'isoko rusange ryo mu buseruko no mu mumanuko bwa Afrika Komesa wavutse mu kwezi kw'12 umwaka w'1994 usubiriye uwundi mujyango w'isoko rusange ZEPO wari wavutse mu 1981. U Burundi bukaba bwatanguranye nawo.